ఇది న్యూస్విత్ అమెరికా. Isu ya Amerika mukirundi no mukinyarwanda i Washington DC mwemeza nshuti muduteza matwi muri kumenaje Fide Niyongabo
nange team shimwe
mu Burundi abakandida bifuza kwiyamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu babandanya gutanga ibisabwa mu mugwi Seni utegura amatora kugira baronge uburenganzira bwo kwitoza barimwo n'uyu iyamamaza ku giti ciwe
umuntu akunda Burundi cyane kandi ndabinezererwa niyo ngiye mu mahanga ntagira isoni ryo kuvuga yuko ndi Murundi no kuvuga ibyiza Imana duhaye muri kino gihugu.
Uwo ni Dieudonné Nahimana umukandida yigenga mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu Burundi. Ibyavuye mu matora yo mu ntango y'abademokrate yabaye ejo kuwa kabiri muri Amerika byerekana ko ihiganwa uburiri hagati ya Joe Biden na Bernie Sanders. Sentare jejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro mu gihugu cya Togo yemeje ko Perezida Faure Nyasimbe yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu n'amajwi menshi cyane. Aya makuru yandi
Mubiri y'umuyaga udasanzwe yibasiye umujyi wa Nashville muri leta ya Tennessee muri leta zunze ubumwe za Amerika yica abantu 24.
Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye turagaruka ku mukanya gato imugume hafi y'amaradiyo yayo. Ndiyo ry'amakuru yo hirya no hino ku isi tubafitiye muri aka kanya duhere kuyerekeye Amerika aho guhiganirwa kugenwa n'umugambi w'abademokrate ku bakandida kugira bazoserukire mu matora ya perezida azoba mu kwezi kw'11 k'uyu mwaka kwabaye ku munsi wa kabiri mu mareta 18 yo muri Amerika. Kwahindutse ihiganwa hagati y'abakandida babiri no kuvuga Joe Biden yahoze ari icyegera cya perezida na senateur wa leta ya Vermont Bernie Sanders bombi bataye intsinzi zikomeye. Biden yatsinze mu mareta 9 harimo leta ya Texas ifise intumwa nyinshi ahinzinzi yiwe yatangaje abatari bake. Ivyari vyatohojwe imbere yaho ku rwego rw'igihugu vyari vyerekanye Sanders ari imbere yiwe cyane. Biden yaronse intsinzi ikomeye mu mareta mu bumanuko bwa Amerika, yaratsinze kandi mu mareta ya Virginia, Carolina yo mu buraruko, Alabama, Oklahoma, Tennessee, Arkansas hamwe na Minnesota na Massachusetts. Sanders yatsinze muri leta ya California ifise intumwa nyinshi cyane kurusha yandi mareta hamwe na Colorado na Utah na leta avukamwe ya Vermont. Imbere y'intsinzi yiwe muri leta ya Carolina yo mu bumanuko ibintu ntivyari vyagenze neza kuri Joe Biden yari yarangije mu kibanza cya kane muri leta ya Iowa, mu kibanza cya gatatu muri leta ya New Hampshire no mu kibanza cya kabiri muri leta ya Nevada. Muri rusange intumwa 1357 nizo zatsindiwe ku munsi wa kabiri. No kuvuga icya gatatu cy'intumwa zose zihari muri rusange umukandida akenera intumwa 1991 kugira agenwe n'umugambwe wiwe kuserukira mu matora ya perezida.
Inkubiri y'umuyaga udasanzwe yibasiye umujyi wa Nashville muri leta ya Tennessee yizica abantu 24. Nyuma y'inkubi y'umuyaga itsinda ry'abatabazi riri gushakisha abakozwe n'umuyaga mu rwego rwo kubatabara. Guverineri wa leta ya Tennessee Billy yavuze ko ibyaguriye leta ari akaga kadasanzwe. Guverineri yumvikanye avuga ko abantu bagize agahe gato ko kubonaho bahenge ku musaya kuko ibi byabaye ari nijoro. Mu gitondo hamaze gucya nibwo hagaragaye ibyangiritse birimo amazu, ibiti byaguriye amamodoka ndetse n'insinga z'amashanyarazi. Uyu muyaga kandi biravugwa ko wangije amazu y'ubucuruzi aherereye hafi y'ikibuga cy'indege gito kiri mu burengerazuba bw'umujyi wa Nashville. Abategetsi mu duce twibasiwe n'uyu muyaga bashyizeho ibihe bidasanzwe mu rwego rwo kwirinda abantu bashobora gusahura ibintu by'abandi. Perezida wa Amerika Donald Trump yihanganishije abaguriwe n'aya mahano abizeza inkunga ya leta.
Mwanda nyakumviriza makuru yo hirya no hino ku isi tubafite muri aka kanya tuze muri Afrika. Aho ivyanyuma vyavuye matora yabaye mu kwezi guheze muri Togo vyashikijwe na sentare ijejwe kubahiriza ubwirizwa shingiro vyerekanye ku munsi wa kabiri ko Perezida Faure Nyasimbe yasubiye gutsinda amatora makuru y'igihugu n'ibice 72% vy'amajwi. Intsinzi yiwe yongereje ikiringo c'imyaka 15 amaze ku butegetsi. Naho habaye imyerekano yamusaba gutanga imihoho abatavuga rumwe biciyemwo ibice bara naniwe gukora gukorera hamwe kugira abatume ava ku butegetsi Gabriel Messan aje abeyome kojo yahoze amushikiranganje wa mbere yitwa ko yaramwegereye mu guhiganwa yaronse bica 19 kujana vy'amajwi bwe Jean-Pierre Fabre umunye politike amaze igihe kirekire atavuga rumwe na leta yaronse bica 5 kujana vy'amajwi mukuru wa sentare cyaje kubariza ibwirizo wa shingiro Abudu Asuma itangaje ko ibiharuro vyavuye matora vyashikijwe ari vyanyuma kandi ko bihagaritse impari ku matora y'umukuru w'igihugu yabaye ku itariki 22 z'ukwezi kwa kabiri k'uyu mwaka w'2020 ivyavuye amatora biha president Faure Nyasimbe indi myaka 5 ku butegetsi kubera ukuremerwa n'abatavuga rumwe nawe yarashizeho itegeko rigabanya ibiringo vy'umukuru w'igihugu mu kubigira ibiringo 2 vy'imyaka 5
tuve muri Togo tujye muri Kenya. Muri Kenya abagabo babiri bafite inkomoko mu gihugu yo mu gihugu cy'Ubushinwa bagaragaye kuri video yasakaye ku mbuga nkoranyambaga baterwa ubwoba ko banduye virusi ya corona. Umugabo umwe w'umunyakenya yumvikanye muri iyo video yita abo bashinwa corona. Umwe muri abo bashinwa yagerageje kwisobanura avuga ko nta virusi ya corona afite. Iyo video kandi yerekanye undi mugabo wari umwe icyo kivunje cy'abantu abangura urushyi arukubita umushinwa. Uko iyi virusi igenda ikwira hirya no hino ku isi ni nako ubwoba bugenda bwiyongera mu bantu. Ku mugabane wa Afurika habarirwa abashinwa bagera kuri 1,000,000. Kuri ubu bahangayikishijwe n'icyo basanga ari ivangura ritangiye kubakorerwa kubera virusi ya corona. Ijwi rya Amerika ryavuganye n'abaraho ku mihanda mu mujyi wa Nairobi bayibwira ko batewe ubwoba n'abimukira bashinwa baba muri Kenya. Umwe mu bavuganye n'ijwi rya Amerika yagize ati iyo mbonye umushinwa ngira ubwoba kubera ko mba ntazi niba avuye mu Bushinwa cyangwa yarari hano mu gihugu mbere y'uko virusi yaduka. Undi muntu wavuganye n'ijwi rya Amerika we yumvikanishije ko badakwiye guheza abashinwa kahubwo leta yashyiraho imbaraga mu kubapima mbere y'uko binjira mu gihugu. Yashimangiye ko abashinwa bagira uruhare rukomeye mu kuzamura ubukungu bwa Kenya kubera ubucuruzi bukorwa hagati y'ibyo bihugu byombi anongeraho ko abashinwa babahutuzi.
Kati y'ijwi ry'Amerika Washington DC mu kinyarwanda ndo mu kinyarwanda mushobora no kudukurikirana kuri uvuga rwacu rwa Facebook no kuri site yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu voa.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi, umukandida yigenga Dieudonné Nahimana ashaka kwitoza amatora y'umukuru w'igihugu mu Burundi yashikanye kuri uno wa gatatu ibisabwa muri seni umugwi ujejwe gutegura amatora kugira azoronke uburenganzira bwo kuzokwitoza. Ashikiriza ko inyuma yo gutsinda amatora atazobaje kugira abarundi bamukorere ahubwo ariwe azobaje kubakorera. Inkuru y'ijwi rya Amerika ryifashishije abanywanyi bayo dusomerwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Ahejeje gutanga ibisabwa mu mugwi seni utunganya amatora rwego rw'igihugu kuri uno wa gatatu wigenga Dieudonné Nahimana yabwiye abamenyeshamakuru igituma yafashe ingingo yo kwitoza mu kibazo cy'umukuru w'igihugu.
Eric yaza gutagikurikira umuntu ukibaza ati mbega ni kubera iki twahisemo kuja kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Ubwambare hoho nuko abanzi kuva kera cyangwa bagira kurikira ibiganiro shikiriza ndumuntu akunda Burundi cyane gose. Nico gituma narose uburyo bwinshi bw'ushobora kuja mu mahanga cyangwa gushobora kuguma mu mahanga ariko sinigeze ndabyemera kuko numva yuko igihugu Imana yaduhaye nk'umuvyeyi wacu tutezo gikorera kugira ngo kibe igihugu ciza gituma abantu bose baroranego. Rero ndi umuntu akunda Burundi cyane kandi ndabinezererwa niyo ngiye mu mahanga ntagira isoni igihe kuvuga yuko ndi Murundi no kuvuga ibyiza Imana yaduhaye muri kino gihugu. Ikindi nkuko mwavyumvise nsanzwe ndi umuntu yemeje gukorera Imana umukozi w'Imana no kuvuga yuko ko gacimana ntikigarukira gusa ko abantu bagiye kwiga ingene bagira inyifato tonziza ariko nuko kiteza kuzana impinduka mu mibereho y'abantu.
Uwigenga Nahimana nta makenga afise ko atazemererwa kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu. Ashikiriza ko ibisabwa byose yabishikanye mu mugwi seni. Uwo munyapolitiki yahora arongoye ishengero ry'abaprotestanti Oasis Christian Church mu gisagara cha Bujumbura afise icyizere ko azotsinda amatora y'umukuru w'igihugu.
Akora ko twizeye bwa mbere hoho gushobora gutsinda amatora, bwa kabiri tuzi neza yuko naho uko byuri kose icyo gice cya 5 kwijana ari gice twizeye neza cyane kuzorengana ntitwumvise ko ari amafaranga utakaje kuko ari amafaranga azosubira kuza gakora ibikorwa tuba two turakora inyuma y'ibihe by'amatora ikindi basaba ni abantu 200 bava mu bwoko bwose bava mu ntara zose bagusinyira bakemeza neza yuko ufisi ibisabwa canke ko bokwizera kugira ngo baserukire mu kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu
Dieudonne Nahimana ari ku rutonde rw'abazitoza amatora y'umukuru w'igihugu avuga ko azobaje kuzamura ubutunzi bw'igihugu ashikiriza ko atazobaje kugira abarundi bamukorere ahubwo ko ari we azobaje kubakorera
mu byo nize mu buzima bwanje haba mu bijanye n'ivyigwa byo mu mashuri canke mu bijanye n'ivyo nize kugira ngo nigishe abandi nishimikiye cyane cyane ku bijanye n'uburongozi cyane cyane umuco w'uburongozi nkorera abandi umuco w'uburongozi nkorera abandi ushimikira kumva yuko umuntu ari mu kibanza c'ubutegetsi adategerezwa kuba umuntu akoregwa ariko atahura ibanga ry'uko ari kugira ngo akorere abandi abashizwe imbere kugira ngo abantu bazwe mushimire bamurabiye ingene arongoye bamerewe ntamushimire baravye ingene we amerewe uwo muco rero twabigishije imyaka irenga 20 kandi turazi yuko dufite urwaruka rwinshi rwatangiye gutahura uwo muco bamwe bashobora kuba bakorera no mu migambwe itandukanye no mu mashyirahamwe atandukanye ariko bagenda bigisha uwo muco rero twifuza ko uwo muco uhinduka umuco utunganya ubuzima bw'igihugu cyose aho umuntu wese agiye mu kibanza c'uburongozi cyangwa c'ubutegetsi ataja mu kibanza cyo kumva ko abantu bakwiye kumukorera ariyumvira akarazwa ishinga ningene ateje imbere abo arongoye
abakandida batatu bifuza guhiganirwa intebe y'umukuru w'igihugu y'amatora mu kwezi kwa gatanu uno mwaka nibo bashikanye kuri uno wa gatatu amadosiye yabo mu mugwi seni bagizwe na Gastos Ndimwo umukandida w'umugambwe Iprona abigenga babiri Dieudonne Nahimana na Francis Rohero baje biyongera kuri bandi batatu Evariste Ndayishimiye wa CNDD-FDD agatongwasa wa CNL hamwe na Jacques Bigirimana wa FNL itekanijwe ko gutanga amadosiye mu mugwi seni kubifuza kuzitoza mu matora y'umukuru w'igihugu uzorangira kuri wa kane igenekezo rya gatanu ukwezi kwa gatanu turimwo ni mu gihe abari bamaze kumenyesha ko bazitoza mu matora y'umukuru w'igihugu baba baserukira imigambwe hamwe n'abigenga bagera kuri 17
Urakoze Desire Hatunimana reka tujye mu France. Mu France hakomeje kuvugwa inama ihateganijwe ku wa mbere w'icyumweru gitaha l'Afrique des Grands Lacs 60 ans de tragique instabilité. Umuntu agenekereje yagira ati akarere ka Afurika yo hagati imyaka 60 y'intugunda zoretse imbaga. Harabasanga ari uguhura ubuga abapfobya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu gihe abandi atari ko babibona. Inkuru ku buryo burambuye tugezwa na Venice Nshimimana uri Londres.
Mu biganiro byacu byo kuwa mbere nimugoroba twabagejejeho inkuru ko ishyirahamwe ry'abanyarwanda bo mu Bufaransa ndetse na Ibuka France bahamagarira perezida wa Sena w'icyo gihugu Gérard Larcher kudaha urubuga abo bavuga ko bakwitwaza ubushakashatsi bagapfobya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda abo ayo mashyirahamwe yombi ashyira mu majwi cyane n'abanditsi babiri Charles Onana w'Umufaransa komoka muri Kameruni na Judy River umunyakanada ayo mashyirahamwe agasaba ko bombi bakurwa ku rutonde rw'abateganijwe gufata ijambo muri Sena yo mu Bufaransa iyo nama ikaba izitabirwa kandi n'umunyarwanda ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana waganiriye n'ijwi rya Amerika
nzayitabira kandi nzayifata mu ijambo kuko ndi mu bayiteguye inama yo kuganira kugira dusanzwe tuganiraho kugira ngo abantu nyine bakomeze kungurana ibitekerezo ku mateka yabaye mu gihugu cyacu cyangwa mu karere ka k'ibiyaga bigari ntabwo ari inama ku Rwanda
Jean-Marie Vianney Ndagijimana avuga ko iriya nama itazakoreshwa nk'urubuga rw'abapfobya genocide nk'uko ishyirahamwe ry'abanyarwanda bo mu Faransa na Ibuka France babivuga
nange ahubwo simbona naho babivanye kuko n'abantu batumiwe ntabwo ari abantu basanzwe bapfobya genocide wende icyo babarega kuko nangiyo petition bakoze narayibonye mu by'ukuri icyo basaba nuko batwinye ijambo
ntabwo bababuza kuvuga
baratuza kuko bavuga ngo barabwira Sena ngo ntigomba kuduha umwanya wo kuvugiramo
ijwi rya Amerika rivugana na Gisagara yemera ko ubwisanzure bwo kuvuga icyo ushaka bwemewe mu Faransa ko namwe mubufite ariko icyo batemera nuko hagira bahabwa urubuga rwo gupfobya genocide
kugeza bakeka ko urwo rubuga duhawe muri Sena y'u Faransa igihugu sivyo demokrasi igihugu cyubahiriza amategeko kuki bafite ibitekerezo bibi byo gukeka ko tujyanwa no gupfobya jenoside yaduhekuye yatwiciye abavyeyi bamwe muri twe kuki bumva ko aricyo kituzimbi kuki batakumbamo ko tugiye ahubwo kuvugira inzirakarengane ziciwe muri jenoside kuki bafata uruhande rubi
ariko abakirwa mu majwi ni babiri ni Charles Onana na Judy Rivera. Charles Onana ntabwo yemera ko jenoside y'abatutsi yabaye.
Njyewe ntabwo yo numva Charles Onana avuga ntabwo ahakana ko jenoside yabaye. Ntabwo avuga ngo nta jenoside y'abatutsi yabaye. Ashyiramo ubundi buryo bwo kubyumva kongeraho ko hari n'abandi bapfuye muri icyo gihe cyangwa bishwe inyuma. Izo rero ntabwo ari we wenyine nanjye hari article ndende yasohowe n'ikinyamakuru Jeune Afrique. Nanjye ni kuri lisite ngo abantu bapfobya jenoside.
Ese ubundi wowe jenoside y'abatutsi urayemera?
Ntayemera se ntayemeye nakwemera iki?
Niba wemera jenoside y'abatutsi ntacyo bigutwaye kwitana n'umuntu uvuga ko nta jenoside yabayeho avuga ko rwicanye bwi mu ntambara.
Charles Onana twakoranye za conference nyinshi hari izo ntumvikanaho nawe ariko ntabwo avuga ngo mu Rwanda ntihabaye jenoside y'abatutsi. Ashyiramo twa nuance abatutsi n'imiryango yacu
nka Judy Rivera. Uvuga ko interahamwe zarimo abatutsi nawe ni kubibona
kuba hari abatutsi bivanze mu nterahamwe bakajya kwica abandi batutsi byo nanjye nabihamya kuko hari nabo erega jidi wenda yabivuze ariko ntabwo ari vya rote yabivuze n'abasirikare bo muri FPR benshi babihagazeho kuki abasirikare b'abatutsi bo muri FPR ntawe nari numva avuga ngo barakombya jenoside y'abatutsi.
Ambasaderi Ndagijimana ashimangira kandi ko ntacyo bimutwaye kwicarana n'umwanditsi Charles Onana.
Bazaze bamunyomoze niba ibyo avuga kandi nanjye rero avuze ko nta jenoside yabaye impari njyewe ntabwo narwana nawe kandi sinamutuka ariko namunyomoza kuko njyewe ibyo nzi ko jenoside yabaye mfite impamvu nabivuga ntabwo nakwemera ko umunyarwanda cyangwa umunyamahanga bivuga mpari ngo nceceke.
Nibutse ko umwanditsi Judy Rivera w'umunyakanada mu gitabo cye yanditse yavuga ko interahamwe zarimo abatutsi boherejwe na FPR naho umwanditsi Charles Onana akaba avuga ko mu Rwanda nta jenoside yakorewe abatutsi yahabaye ko ahubwo habaye ubwicanyi bufatwa nk'ibyaha byo mu ntambara kandi akavuga ko jenoside y'abatutsi ntaho ihuriye na jenoside y'abayahudi. Ibyo bikaba ari byo bituma bafatwa nk'abafite ingengabitekerezo yo gupfobya jenoside. Ishyirahamwe ry'Abanyarwanda bo mu Bufaransa rikaba ryaratanze ikirego gishinja Charles Onana guhakana no gupfobya jenoside. Icyo kirego kikaba magingo yagikurikiranwa n'ubushinjacyaha bw'i Paris. Venuste Nshimimana, Ijwi ry'Amerika, Londres.
Turagushimiye Venuste Nshimimana. Reka none tugere mu Rwanda ahavugwa ko abagore bayobora inzego z'ibanze bakiri bake ugereranije n'abagabo muri icyo gihugu. Ibi bivugwa na Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere n'Imiryango mu nama yo kurebera hamwe umubare w'abagore n'uruhare rwabo mu iterambere ry'igihugu. Minisitiri w'Uburinganire avuga ko igikwiye gukorwa ari ugukangurira abagore kwitabira kujya mu buyobozi. Ni mu gihe kandi ku cyumweru isi izizihiza umunsi w'abagore, umunsi wahariwe abagore. Ibindi kuri iyi nkuru tugezweho na Pierre Kerva niyo nkuru.
Ibitegeko bitangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imibare hamwe n'ubushikiranganje bw'ubutegetsi bw'igihugu byerekana ko mu turere 30 tugize u Rwanda abagore bayoboramwo utugera kuri 10 hashezwe ko abandi bayobozi mu nzego z'ibanze mu mirenge no mu tugari. Ibitigiri bigera kuri 33 n'ibice bitatu kwijana. Kubw'umushikiranganje w'ingo n'umuryango Mije Prof Janet Bayisenge, icyo gitigiri cerekana ko abagore batwara inzego z'ibanze ari bake ugereranije n'abagabo.
Turakibona natwe kandi koko kirahari kandi dukomeza gushishikarira abagore kwiyubakamo cyakizere nk'uko nabivuze. Buryo uko umugore agenda asabwa kugira uruhare mu iterambere biramuvuna kuko abakirebwa na ya mirimo n'ubundi yitwa ko ari y'umugore yo kurera abana, kwita ku rugo, iyo avanzemo no kuza kugira uruhare mu iterambere ni akazi kiyongereye. Urumva rero hari igihe bidahita biza kumva ko hatarimo kwigirira icyizere ko wenda atanabishobora, ariko nanone akumva ko atazabishobora kubera no kuvunika. Ni ukuvuga rero nk'igihugu ndetse na minisiteri icyo tugerageza gukora ni nko creating a conducive environment kugira ngo na wa mugore uri mu buyobozi babwibanze ese arabihuza gute nazashingana sangamo ese niba umuhaye amazi mu rugo bizamworohereza kumva ko atari buze ngo ajye kwirukanka ajya gushaka amazi kamushobozi bwo kuba yakwigurira gazi azajya muri ka kazi niyo yatahati
kigo gishinzwe imibare gifadikanije n'ubumwe bwa buraya mu Rwanda icagira cyo twara ico kigo Ivan Murenzi yavuze ko nibitigire by'abagore bikorera twabo hamwe n'abahabwa amadeni n'amabanki bakiri bake ico kigo cyifuza ko ivyo biharuro gitanga bifatirwa ko mu gutunganya igihugu
bayumve bagira umwanya wo gusobanuza bumve uko ibintu bihagaze nyuma yaho rero byifashishwe nko muri planning haba ku rwego rw'igihugu ese aho bikiri inyuma hakorwa iki cyangwa se no ku rwego rw'uturere yewe na ba development partners bagenda bintervenira muri sector so ni nyuma yo gutangaza amakuru kiba gikurikiye no kugira ngo abantu bayumve noneho banayifashishe kandi turabona bigenda bikorwa uko imyaka itambutse tukagaragaza uko bihagaze ku bagabo tukagaragaza uko bihagaze ku bagore
ico bikoze muri leta abagore bari ku rwego rw'ibice 50 kwijana hamwe n'ibice 61 kwijana mu nama nshinga mateka umutwe w'abadepite mugiye buca amakunga himbaza umunsi wahariwe abagore ku isi umushikiranganje w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango abona ko igikwiye gushimikirwa ko ari uguha ubushobozi abakenyezi
ahandi hakiri imbogamizi ni ubukungu abagore mu bukungu iyo udepanda ku muntu runaka agukoresha icyashatse ariko iyo kugira ngo ufite amafaranga ufite ijambo harimo guhanga imirimo miliyoni n'igice cyane cyane birimo cyane cyane hitabwa ku rubyiruko n'abagore ni ukuvuga rero na Mije Profe muri plan dukora tugendera kuri iyo mirongo migari y'igihugu natwe nkamije profe dutangira gushaka ese nibikorwa bihe biri specific harimo gukangurira abagore cyane kwiga TVET amashuri y'imyuga kuko tuziko mu kugira ngo Rwanda rugere kuri iyo mirimo miliyoni n'igice nuko hazanitabwaho kwigisha amashuri umuntu ashobora kwihangira umurimo ntarangize yumva ko agiye gusaba akazi ahubwo akarangiza azi gukora uguhanga wa murimo ndetse ahubwo ashobora no gutanga akazi cyane cyane dukangurira n'abakobwa n'abagore kuva no muri za areas zisanzwe zizwiho ko ari z'abagore gusuka gukora inzara bakaba abashoferi bakaba mechanicians so rumva rero cyane cyane cyo turimo kugishyiramo ingufu
Mije Prof ibona ko mu nzego zirongowe n'abagore harangwa ihohoterwa rifatiye ku gitsina ku rugero ruto n'abaserukira ubumwe bwa buraya n'igisata cishamwe mpuzamakungu ONU citaho abakenyezi niko babibona kubwabo umukenyezi atahura n'ingoga ihohoterwa rikoregwa umukenyezi mugenzi we mu ngo kurusha umugabo ikindi naco ngo nuko hari n'igihe abagabo bashigikirana muri ayo makosa Pierre Clave niyo nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
urakoze Pierre Clave kuri iyo nkuru Joe Biden yahoze ari icegera cha president muri leta zunze ubumwe za Amerika ku ntware ya president Barack Obama niwe yatahukanye insinzi mu matora yo mu ntango akomeye yitwa Super Tuesday kubera ama leta 18 hamwe n'izinga rimwe rya leta zunze ubumwe za Amerika byatunganirije ku munsi umwe iyo sinzi ishitse inyuma yaho bamwe mu banyapolitike b'abademokrat bariko barahiganira ico kibanza batangarije ko bahagaritse ibikorwa byo kuyamamaza kandi ko bagiye inyuma ya Joe Biden ishize kandi inyuma yaho Biden yari yararonse amajwi adashemeye mu matora yabaye mu ntara zitatu mare tatatu ya muri leta zunze ubumwe za Amerika mu kwezi guheze bagiye insinzi ya Joe Biden isigura iki umuhinga akurikiranira hafi politike muri Amerika Leonce Kizimana aba mu gisagara cya Chicago yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije
ya na matora yadutangaje nk'abandi banyamerika benshi ngaha tuzi yuko Biden aza kuva mu kinogo yarimwo tuvuge gutyo akaba yaserutse ari uwa mbere n'igitangaje ni kubera amaeta atatu ya mbere yatanguye yari yakoze nabi cyane rwose mugabo ikintu cyari abantu bamwe bamwe bafise ko icyifuzo kwari uko niyagera kuja hariya muri side hazaba hariyo abantu b'ubwoko bwinshi na shanshana abirabure yuko badaheza bakamushigikira nibyo byabaye cyo byavuye ko ni kubera yaronse bamushigikira bari mu butegetsi bw'umugambwe no muri politike byaciye bimufasha yuko agira ingufu
mu kanya kandi hariho n'amakuru atangajwe avuga ko Mike Bloomberg nawe nyene wa mutunzi yakoresheje amahera menshi cyane rwose mu kwiyamamaza muri ayo matora yo mu ntango na wenyine ka yatangaje ko ahevye ico gikorwa cyo kwiyamamaza akabagiye gushigikira Joe Biden ivyo vyo mubiha isiguro
ya biradutangaje bimaje kuvuga mu kanya mu ntamike yuko nyene yahagaritse kwitoza agiye gushikira Biden nikindi cerekana yuko koko abantu basanzwe bari mu mugambwe basanzwe bagumye mu mugambwe imyaka myinshi nyene bashinze mu mugambwe ariwe nawe twara ko bose bagomba yuko batsinda Trump ivyo byose byerekana yuko igikuru nyamukuru ari uko bose bagera ko bagira ibyo bashoboye kugira ngo Trump atsindwe nka Bloomberg rona ejo muri aya matora ya Sofa Tuesday yakoresheje miliyoni 198 mugabo ntuza na Biden yakoresheje miliyoni 2 gusa zirenga ko gatoyi uca wumva yuko naho yarashizemo amahera menshi bitamukundiye ko abandanya ninacha gituma cyaje ko gushigikira Biden kandi binikintu bikomeye cyane goze
muri kigihe naho ayo matora agiye gufata intumbero ihe twovuga ko hasigaye abashiga ntawe babiri mu mugambwe w'abademokrati bahanganye aho duvuga Biden na Sanders
yego niko bimeze na cyane cyane na Warren actually muri uno mwanya turiko turavugana Warren nawe nyene asa n'ugira pe kuko akoranije abahora bamufasha mu by'amatora bariko barabiraba ingene yateraja birumvikana rero ko bizashobora ko azovamo mu minsi mike niyavamwe no hatashasigara abo babiri Sanders na Biden iyo bitera bijyana ibintu abantu bagira anaitse politike byoroshe kubona iyo bitera bija kuko Sanders ntazovamo byoroshe Biden nawe ateragira abaterege benshi
ariko nk'ubu igishobora kukorohera nka Biden nuko ikibazo cy'amafaranga cyari kihari muri kampanye yiwe ubu gishobora gutora umuti mu gihe Bloomberg yomushigikira akamuha ekani intererano naho tuzi ko gutanga amafaranga umuntu ku muntu ashobora gucisha nko mu kindi kintu n'indi shyirahamwe akamushigikira kugira ngo iyo kampanye yiwe ibandanye
yego nubu niko nibaza bizogenda ntashobora gutanga amahera uko amahera bahabushobora guha umuntu arenze 2,700 mugabo nibaza yuko bazokoresha imigwi yindi azoshobora gukoresha imigwi yindi isanzwe hari yacanke nyine yubake n'iyindi mishasha yishakiye we nyine abicishe ngaha ashigikire Biden nibaza ko bizoshoboka
ikibazo twavuze muri iki gihe rero abashiga ntabi babiri bazoba basigaye bahanganywe cyane rwose Joe Biden na Sanders murazi ko Sanders asanzwe afise abanyagihugu benshi bamushyigikiye harimo n'ugwaruka igihe Madame Clinton na Hillary Clinton yaba umutegetsi w'umunyapolitiki agenewe n'umugambwe benshi mu bari bashigiye Sanders ntibagiye gutora ibyo ntibishobora gushika ugasanga byo none nka Biden amatora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa 11
nibyo abantu bose bafite ubwoba abanyamerika benshi b'abademokrati baremeza yuko igikuru cyangwa ikintu nyamukuru cyambera gutsinda Trump mugabo mu gihe Sanders agumyemwo adafise abaderege bakwiye bagashika aho bibeye rusanga baguma bagwana gushika ku mutawa wa nyuma bizoba bihaye ingufu Trump kandi bizoba bituma abademokrati baba bicamo kubiri ibyo ni ibintu abademokrati benshi bafite ubwoba ko byarabaye muri 2016 kuri Clinton ntibashaka ko bisubira nibyo rero mu minsi iza tugiye kuraba ingene bazashobora kugaragaza kuvugisha Ntuze Sanders yuko yogerageza akaja iruhande ntasubire mu byagize
Leonce Hakizimana murakoze cyane rwose ku kanya mwaduhaye
murakoze namwe kuduha kanya
kanya gatoyi turasezerana mu makuru n'ibiganiro twa twafite kuri saha yamara tubibusingirwa nkuru za makuru twabwiye twavuze ko nyuma y'ivyavuye matora yabaye mu kwezi guheze muri Togo byashikijwe na Sentare jeje kubariza ibwirizwa nshingiro vyerekanye ku munsi wa kabiri ko president Faure Gnassingbe yasubiye gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu n'ibice 72% vy'amajwi muri Afrika y'Epfo ivyatangajwe cyose vyo kubutunze bw'igihugu buri mu bibazo bikomeye bita recession mu rurimi rw'igifaransa vyemeje iby'abanyafrika y'Epfo batari bake bari basanzwe bazi muri indwi ikigo cy'igihugu kijejwe gushikiriza ibiharuro mu bisata bitandukanye by'igihugu cyatangaje ko ubutunzi bw'igihugu bwagabanutse kimwe n'ibice 4% mu mezi atatu ya nyuma y'umwaka urangiye w'2009 Shuti mwese rero mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro twari tubafite kuri iyi saha niyo bigarukiye dushimire engineer adufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fasil Gebeye aho yadufashije kwegeranya ibiganiro byahagarikiwe na Eddie Guhema kuri mikoro mwari kumwe nanje Fidel Yongabo
nanjye team ishimwe tubashimiye mwese mukomeze kugira umugoroba mwiza mwumva radio Ijwi rya Amerika